Umugujejo kumenya kuri no kurekuriranira Sever watanze cegeranyo kivyaranguwe mu myaka niheze nabo wakoreye mu ngata mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze. Igikorwa hanini cyagizwe no kumviriza abantu ku mabi yabaye mu gihugu. Abagize Sever bamenyesheje ko nubwo abari bitezwe ko babashigikira mu buryo bw'amafaranga biyonjoroye mu 2015 bitabujije ko igikorwa kibandanya. Ariko kandi igikorwa kikaba kitashitse kwihangiro neza kuko abantu bose batumvirijwe bivuye ko itangazo ribahamagara ritabashikiriye hamwe n'ihungabana rihitiye mu bya politike. Ari nacyo gituma uramutswa umugwi Sever Pierre Claver Ndayicariye avuga ko iyo ntambwe bazoyiha umwanya imbere y'uko bateri yindi.
Deposition za ibyo n'abagenzi bacu twasubiriye ni kivi cy'isebo ya mbere tuzobandanya. Ikivi aho tugisanze tuzokibandanya. Ijya tapro ntibahende ntakirakogwa. Ntakirakogwa ndabishuye ndi mushasha. Hazongi cyo bita bose confirmé hari ibintu zo kwita bose déclaré bose adhérisye mbega mu kirundi umuntu agutumiye gukagwa kanyuma abandi batashe bagira gute bakujya kara kugira ugaruke abandi batashe hari ibintu tuzomenya kubera abantu baturiye kara bamwe badashaka ibivugwa bimwe bimwe batashe.
Muri ino nama yo guhanahana ibyiyumviro yatumiwemo abari mu bisata bitandukanye by'igihugu harimo n'abahoze bakirongoye. Umwe muri abo Sylvestre Ntibantunganya yashikirije amazina y'abakwiye gushigwa imbere mu kumvirizwa mu byaje no kurondera uko kuri
abiyumviriye abatunganije kenshi n'usanga babaye intambamyi kuri umugambi wo kumenya ukuri. Ukuri gufasha abantu kunywana. Aha rero gende baza yuko hari abantu mwukorera ko gusumbya abandi bakiriho ubwa mbere n'abarongo igihugu. Abasigaye turi bane buyoya Ntibantunganya Ndayizeye Nkuru Nziza. Ubwo turuguriye imitima yacu kugira koko ntitube intambamyi kugira ngo uko kuri gutuma abantu bakira kuboneke. Sindabasabye inyishu ndabahaye ikibazo mwoza muribaza.
Mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu uyahoze arongoye Burundi abaza nimba koko abarongoye canke abigeze kurongora imigambwe nka CNDD FDD uwo badasigana Ipona Sahwanya Fodebu MSD hamwe na FNL nimba bari mu bumvirizwa kubijanye n'uko kuri kuriko kurarondegwa. Hari nabandi babajije ibibazo bitandukanye kubijanye n'ingene boterera kugira ngo kuri gushobore kuja habona. Umushingamateka Felicien du Burundi yabajije ati
hari abatinya kuvuga ukuri kandi bakunze ugasanga ari mu migwi n'abandi bantu bari kumwe nko mu kabare canke ku kazi ariko avuga ibyo akahise mugabo adashobora kubaho kuja imbere y'umugwi Sever. Uyo mwe ntwamumenye amenywe nabo bakorana canke bagana n'ibyo biganiye mbe nk'ubu jewe namwumvise nk'abajya kara mwo mutumako kugira ngo uko kuri ko aravuga ngaho akuvuge.
Komiseri Deogracias Ndikumana umwe mu bagize umugwi Sever arishura
cyane birako atakibibuza kuko uburiro temwe ditemwe wowe ntubuzi uko kuri aba yarakuvuze mbaga kugira kwivugire on niveau de la procédure ntaco kubuza kutubwira uti urya arazi uko kuri muramubaza jewe naramwumvise akuvuga aza kuvuge atabivuze volontairement ni ama prerogative baha abakomiseri yo gushaka gukoresha ico no kwita ingufu bagashaka kumutuma ko akaza kubivuga.
Nubwo biruko Yves Sayinguvu yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu asaba ko umugwi Sever hotel intambwe kugira ngo icyo gikorwa kive mu nzira abarundi boye kuguma ari imbohe za kahise. Ariko kandi akanasaba ko woshika kwihangiro.
Turifuza yuko icyaha cyo kwagira uwagikoze tukava muri globalization ngo n'abahutu ngo n'abatutsi nibyo twifuza. Ndifuza yuko uyu mugwi fatiye ku migwi yagiye aba mu bindi bihugu hirya no hino hari yakoze neza nka Afrique du Sud ngira ngo bibabere akarorero hari cyabaye muri Peru Sierra Leone ariko hari ibyabaye muri pays voisin arawe mu wa Sever Uganda ariko ntacyo washitseko wagiye uko na raporo wasohoye muri Zimbabwe après le massacre du Matabeleland uwo mugwi wagiye uko ntacyo washitseko.
Umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira Sever ufise ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kwisubiriza canke ikongerezwa ikiringo igihe bikenewe gishinzwe n'inama nshingamateka. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.